muhabiri Necmi Camerik. Ijwi rya Amerika ribandanya ibiganiro byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda cyo mu duteza amatwi namwe mwese mucugura muri radio yanyu tongeye kuba ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na Fidenio Ngabo ateramiza ibiganiro. Uyu munsi ni kuwa gatandatu itariki 8 z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2018. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini. Inyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara gishimikira ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'abarundi. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda hejo kuwa gatanu habaye ibirori byo kwita izina abana b'inguge ninini bitagoriye mu rurimi rw'Igifaransa 2023. Ivyo birori vyabereye mu karere ka Musanze mu buraruko bw'u Rwanda. Ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umenyesha amakuru wacu Eric Bagiribusa.
Turi mu murenge wa Kinigi mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda mu cyanya cyahariwe umuhango wo kwita izina abana b'ingagi. Ni umuhango ngaruka mwaka mu Rwanda. Ni umuhango ubaye ku nshuro ya 14 witabiriwe n'imbaga baturutse hirya no hino mu gihugu ndetse no mu mahanga. Abanyarwanda n'abanyamahanga bose hamwe uko ari 23 bahawe umwanya buri umwe akita izina umwana w'ingagi kandi agasobanura impamvu yahisemo iryo zina. Madame Judith Kakuze atwaza imizigo bamukerarugendo.
Nishimiye umwana w'ingagi ngiye kwita izina ukomoka mu muryango witwa Amahoro yavutse tariki ya 4 Nyakanga 2017. Nahisemo kumwita Indakemwa. Bisobanura ngo kwicisha bugufi mu muryango wacu wa Kinyarwanda.
Mu bantu bakomeye bagaragaye muri uyu muhango wo kwita izina abana b'ingagi twavugamo nk'umunyapolitiki bwana Olusegun Obasanjo wahoze ari perezida w'igihugu cya Nigeria, Madame Grace Machel wari umugore wa nyakwigendera Nelson Mandela muri Afurika y'Epfo. Hagaragayemo abahoze ari abakinnyi b'ikipe ya Arsenal mu Bwongereza, abahanzi n'abandi. Uyu ni umunsi abikorera i Musanze bafata nk'udasanzwe nk'uko tubibwirwa n'uyu munyabugeni n'ubukorikori.
Tubona abakiriya benshi, umubare uriyongera kubatugurira kuko abaza gusura parike y'ibirunga no kureba uwo munsi uko ukurwa mu Rwanda bibashimisha.
Kubera ibiciro bishya byashyizweho n'ubutegetsi bw'u Rwanda mu gusura ingagi kuva mu mwaka ushize, uyu munsi wo kwita izina usanze hari bamwe bavuga ko abakerarugendo bagabanutse kandi ko byagize ingaruka ku bikorwa byabo.
Ariko ni ukuvuga ngo umubare cyangwa se kandite y'ibyo twacuruzaga hari article tutagicuruza kubera ko nyine icyiciro cyo gusura ingagi cyiyongereye. Biragaragara ko umubare utari mwinshi cyane. Twebwe mu bukorikori bwacu ntabwo bakiri 100%, ahubwo bamaze kuba 80%.
Icyakora kuri bwana Fulgence Mpawe n'Imana, umuyobozi wa La Parume Hotel mu mujyi wa Musanze, we akavuga ko ibiciro bishya byo gusura ingagi bitigeze bigira icyo bibahungabanyaho.
Numva nta kibazo twebwe turagirana gito kuko rezervasiyo twadufite nta nimwe igeze bahindura. Sose twazibonye ko zayezera kugeza kuri iyi saha.
Ku munsi wo kwita izina abana b'ingagi abo mwashyiraga bariyongera bigenda bite?
Bariyongera cyane cyane nk'ubu nagira ngo utangarize ko nk'uyu munsi nta cyumba na kimwe dufite.
Hari abayobozi b'amahoteli mu mujyi wa Musanze batubwiye ko basanga ibiciro bishya byo gusura ingagi hari kinini byabahungabanyijeho nyuma y'umwaka bitangiye kubahirizwa. Nubwo birinze kugira byinshi bavugira kuri radio mu cyo bita kwanga kwiteranya, baravuga ko ibiciro bishya bisa n'ibyakumiriye aho ubushobozi buciriritse. Ariko nanone abo bise abaherwe ngo bakomeje gusura ingagi, baravuga ko bisa n'ibyahaye ingufu amahoteli ari hafi y'ibirunga kuruta yo mu mujyi rwagati. Aba batashatse kumvikana baravuga ko uko bakoranye inama n'ubutegetsi batabura kubugaragariza izi mpungenge. Mu mwaka ushize nibwo igiciro cyo gusura ingagi cyakubwe inshuro ebyiri maze kijya ku madorari 1,500 kuri buri muntu. Leta ivuga ko yongereye ibiciro igamije kubungabunga birushijeho pariki y'ibirunga. Icyakora leta ntiyemera cyangwa ngo ihakane ku kivugwa ko abakerarugendo bagabanutse. Bwana Prosper Wingeri ni umuyobozi wa pariki y'ibirunga.
Ntabwo navuga ngo hari ikintu cyahindutse kigaragara, ariko ibintu by'ibiciro duhama tugenda turi gukurikirana ko abashyitsi babyakira. Cyo nabonye cyo nuko abakerarugendo baba bashaka kumenya ngo mwongeje kubera iki.
Mu kwita izina mu Rwanda ubwabyo biri mu muco, ariko nanone bigeze ku ngagi byinjira mu ndorerwamo y'ubucuruzi hagambiriwe kureshya abanyamahanga, kandi ni ingingo ishimishije ku gihugu n'abagituye. Madame Kakuze wari mu bisi b'amazina.
Ndishimye cyane kubw'amahirwe twagize tukabona ingagi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ari nayo peteroli dufite twebwe nk'abanyarwanda.
Benshi mu baturiye ingagi cyane ba rubanda rugufi biragoye kubona uwigeze azisura kubera ikibazo cy'amikoro. Uyu wo mu murenge wa Shingiro Musanze ngo azibona zatorotse pariki.
Ingagi zasohoka zikaza kota akazuba, none tukazibonera aho ngaho. Ngenda kenye ku buryo ngo ntabona amafaranga yo kufata ngo nje kuzisura.
Uyu wo mu karere ka Burera nawe wari mu gikorwa cyo kwita izina akavuga ko ahorana amatsiko yo kubona ingagi.
Aho byanje bakera kubera ko nta mafaranga nabona yo kuza kuzisura, n'ubu nuko baduhaye imodoka zo kuzana ngo tugere hano. Cyacanje imice gituma tuza. Iyo batatubwira ko harimo amadoka garatuzana ntabwo narindaza.
Ubutegetsi bw'u Rwanda buratangaza ko buri mwaka ibikorwa by'ubukerarugendo byinjiza abarirwa muri miliyoni 400 z'amadolari, kandi intego ni ugukuba kabiri uwo musaruro. Buravuga ko kubera imenyekanisha bikorwa rikomeje kugaragara bizatuma amahanga arushaho kumenya u Rwanda bikongera abakerarugendo. Bagira ubusanzwe rya Amerika imusanze mu majyaruguru y'u Rwanda.
Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi aho umuvugizi w'urunani Senared Onesime Nduwimana avuga ko abagize ugo runani bari bamaze iminsi babonana n'intumwa z'umuhuza mu biganiro by'abarundi i Bruxelles mu Bubiligi, bakaba barangije ibyo biganiro ejo ku munsi wa gatanu. Mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije, Onesime Nduwimana atangura avuga ku byo basavye abahuza.
Ni by'ukuri twari tumaze iminsi tuganira n'intumwa z'umufasha w'umuhuza ku kibazo cy'amatata hanze u Burundi n'abarundi muri kino gihe. Bari cabagenza ahanini ko ari kuraba twebwe dusanzwe tutavuga rumwe na leta ihari gushungura, tukaba kandi twarahunze igihugu turi mu mahanga kugira ngo bamenye neza ko tuzokwitaba ivyo biganiro hamwe bo bituma ko, kandi twumvikane batubaze ivyo tubona vyoshimikirwa ko kugira ngo ivyo biganiro bibe, kuko ahanini bo tubona ico bifuza ari uko amatora y'umwaka w'2020 yoba turimwo. Kuri ibyo bibazo byose rero twikababwiye ko atakintu na kimwe gishobora kutubuza kuja mu biganiro birondera amahoro igihugu c'u Burundi n'abakibamwo. Kw'ivyo biganiro naho mu bituma sejo twebwe twubijamwo, kandi ko nayo matora ibisabwa byose kugira ngo habe amatora mu gihugu, amatora meza, amatora yemewe hakurikijwe akarangamutima k'amasezerano yategekwe ko mu mwaka w'2020 yarusha, nayo nyine atacyo tuza kuyajamo naho batorindira mu mwaka w'2020 cyangwa akaba nyuma yaho. Ibikenewe ni uko ibyo bisabwa byose biba byabonetse.
Ibyo bisabwa ni ibihe?
Kugira amatora abe meza mu gihugu kimaze iminsi mu ntureka nk'iyo turimo muri kino gihe, harakeneye umutekano w'abitoza n'umutekano w'ababatora. Ni ukuvuga ko ata muntu ushobora guturikwa ngo udatoye naka cyangwa ngo utore jewe ngo uzombona. Birakenewe yuko abafunga ibibyimbiro byabo bya politiki buzuye amapirizo y'igihugu cy'u Burundi, ayo mapirizo yugururwa maze abo bafunzwe bose nabo bakajya muri uwo mugambi bakitabiye.
N'abakoze ibyaha bose bagafungurwa?
Hariho abakoze ibyaha, ubutungane burahari ku cimanza z'abakoze ibyaha. Mugabo nk'umuntu yagiye mu myerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu, uwo nta cyaha yakoze, ni umufungwa wa politiki yazize ibyiyumviro byiwe.
Mu majambo make rero, mwemereye abahuza ko mu gihe butuma ko ivyo biganiro mu hagati muri uku kwezi canke mu mpera z'uku kwezi Senarede izo vyitaba, turazi ko ibiganiro biheruka inshuro ya nyuma Senarede itari yavyitavye ku kizera mu gatanze.
Ako kizera ku gatanze turanababwira yuko ntihazoze kuza ivyitwazo ngo batuma ko ngo abo ubutegetsi bw'Ibujumbura ntidushaka gusa ngo hari abagerezwe ivyaha. Tuzi yuko no mu biganiro byaherutse bihuza Abarundi n'uburongoye igihugu cy'u Burundi uyu munsi yaraciriwe ububanza bwo gupfa kandi bitamubujije kwitabira ibyo biganiro akumvirizwa nk'abandi Barundi bose.
Ibiganiro bizotumwa ko muri uku kwezi bivuga ko bishobora kuba irya nyuma. Murashobora kwizeza Abarundi ko ivyo biganiro ku ruhande rwanyu muzojamwo mufite umutima wo gutora inyishu Abarundi bakeneye muri iki gihe?
Twebwe tuzogenda dufise umutima wo gutora inyishu, kuko inyishu y'ikibazo c'u Burundi iroroshe cyane. Habayeho nyangwa ry'amategeko, ntitwumvikana tuba dushoboye kumvikana ingene icyabitumye cyo toki cyatumye zintoreka cumvanwa mu nzira no kuvuga amategeko gasubiza agenga Burundi akambikwa umutamana tugacha twumvikana ingene twoshobora kukemura ibibazo bimwe bimwe bihari kugira ngo abarundi basere kubana mu mahoro twe nta kibazo na kimwe turabyiteguriye kandi kuvuga ngo ni bya nyuma cyangwa ibya mbere cyo kwitwebwe tubona bizo bari bya mbere ko bizo bari ari byo biganiro tubona ko koko bishwe ibiganiro kandi dutumiwemo kandi na leta yatumiwe mu kitaba ni leta yaza nazo tukaba byitwa ibya mbere byitwa ibya kabiri igikuru sico
Onezime Nduwimana umuvugizi urunani senarede murakoze cyane gose kukanya maduhaye kwijwi rya Amerika
tubihuse ko mu ndwi zibiri ziheze izo ntumwa z'umuhuza mu biganiro by'abarundi zabonanye n'abanyepolitiki bari mu gihugu turabashimiye bagenzi bacu ubu ni umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
Radio Ijwi Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwendongo ibiganiro vy'ino mwanya ikaze mwese nshuti bakunze
Ibi byumba byubatswe bitandatu mwabonye hariya nibi bibiri twafashijwe na leta ambasade y'u Buyapani yakira abana 880
Uyu ni Geoffrey Ngiru Unsanga Kayonde atwara ishamwe mpuzamakungu ADRA mu Rwanda aho yari kwerekana amashuri aheruka kubakwa mu kambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda ingenangana iyo nkuru uco kimwe niyerekeye onivuga ko ifite urutonde rw'abagiriza ibyaha bikomeye mu Burundi turazigaruka ko handi hato mube hafi ya maradiyo yanyu
Iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze umurwi wawe nujeje gukora amatohoza ku vyaha vya byarakoze mu Burundi kuva muri 2015 uvuga ko uza waragize urutonde rw'abakekwa kuba barakoze ivyaha vya gahomera bunwa no guhohotera kiremwa muntu mu Burundi mu cegeranyo uyo murwi waraye usohoye abahugize bavuze ko biteguriye gukingira amasura no gushikiriza urwo rutonde impande zitandukanye zirajishinga n'ico kibazo ejo tukimara kuronka ico cegeranyo navuganye nagiranye ikiganiro na Madame Françoise Amson ari mu bagize uwo murwi atangura ambwira bikuru bikuru biri muri ico cegeranyo cabo
Et les conclusions de la commission d'enquête se sont à vrai dire
Ibi muri ico cegeranyo ahanini ubiravye ni nk'ibiri mu co twasohoye mu mwaka uheze Mu Burundi haracavuga ubwicanyi ndengerabutungane uguhagarika abantu bidaciye mu mategeko guhohotera no gufata kiremwa muntu bunyamaswa gufata ku nguvu abapfasoni n'ukwaka uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro hari ivyahindutse ariko tugeranije no mwaka uheze mu mwaka uheze iyo umuntu bamuhagaritse bamukuye muhira ikiziga ciwe catorwa mu ibarabara vyumvikana ko umuntu vyari vyoroshe ko abiwe bahuta bamenya ko yagandaguwe ubu ivyo ntibigishoboka kuko abanyuruzwa ibiziga vyabo bije gutabwa mu nzuzi mu mashamba no mu binogo rusange kuba rero ibiziga bitagitogwa mu mabarabara ntibisigura ko ubwicanyi ndengerabutungane bwaheze
izo mpinduka zose mudondaguye ko twumva ataciza kirimwo none kuva mu mwaka w'2017 nta cigeze gihinduka ciza
birababaje ariko nta cahindutse mu buryo bwo gushimagiza kubarabira kure bukibaza ngo Burundi buratekanye ariko ko gutekana kurasiguritse abanyagihugu baratewe ubwoba ku buryo batacubahuka kuvuga akarorero nako matora yo guhindura ibyirinzo nshingiro aho urwaruka rw'imbonera kure rwatera ubwoba abanyagihugu basaba kwiyandikisha no gutora ku nguvu yego dans votre rapport
mushegeranye cyane mugaruka kuco mwise imvugo icanishamwo ikoreshwa na president Nkurunziza itumye ibintu byunyuka mwoduha karorero kazimwe muri izo mvugo
vous pouvez donner des exemples à l'appui
il y a toutes sortes d'exemples et c'est pas uniquement le président qui est
utrone twinshi kandi si perezida gusa twadonye ku rutoki hari nk'indirimbo zimbonera kure urwaruka rwegamiye umugambo uri ku butegetsi zahamagarira inzanko z'imirwi imwe harimo abatutsi imvugo nk'izo abantu bataravye neza zizoshobora gucanishamwo niko abanyagihugu baratahuye ko ikibazo kiri mu Burundi ari ikibazo ca politique atari ic'ubwoko yamara amajambo yuzuye gucanishamwo yo arahari
Vous évoquiez que vous n'avez pas eu l'occasion d'être sur place à Bujumbura.
Mais tu viens comme tu es de Mohabga, à Mahigo Yokuishikira, Kurubugango, Mira, Viruko, Ivinovi Fashe, Kubganyu, Viro Roche, Ko, Omonize, Rivimuri, Yorapo, Amakurum Iron, c'est mon
voir ces informations.
Nous aurions bien aimé aller au Burundi, mais c'est l'État qui nous a empêchés.
Twari guhimbagwa iyo tuja kwishikira mu Burundi ariko leta yaratwimye amahigwe naho biruko ntacho byatubujije mu gutororokanya makuru yizewe kibazo caho twayavana mu bahungiye mu bihugu bibanye by'u Burundi n'abahoze ari basoma mbike w'ubutegetsi amakuru n'ivyemezo turavyitondera ku buryo ubuhamya bwose butangwa butegereza guhurizwa ko n'impande zitandukanye kandi akaba ari ukuri sinase ko ari abaronswe imusha zo kugendera Burundi ariko abazironswa ni abataba bajanywe no kuraba uko ijya gateka kazi na muntu vyifashe akarorero ntamenyesha makuru mpuza makungu nta musha bakironswa abazironswa ahanini rero ni abatacu baba bagiye kubaza abandi nabo bakarinda guherekezwa na leta hama ikabereka ivyo yishakiye gutyo ntibashike hose canke ngo babaze uwo bishakiye
n'importe où et d'avoir des entretiens avec n'importe qui
et la version
amareta nayo muraheza mukagira ico mubajije mumaze gutororokanya ayo makuru niba biba nk'i raporo bayivuga
kwiga
tumaze kugerageza kenshi haba mu mwaka uheze canke uno mwaka tubikishije ku bategetsi bari ngaha Geneve canke Bujumbura haraho bashima kutatwishura canke bakabihakana birababaje kuko turadukeneye kumenya ico leta yibaza ariko ntiyigeze ishaka gukorana n'umugwi wacu igikwiye gukurikira inyuma y'iyi raporo yanyu bizova ahanini ku gihugu twebwe aho tugarukiriza ni gukora amatohoza ariko ntacyo turi buhindure twibaza ko imigwi itandukanye irimo nk'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko umuryango w'umwe bwa Afrika n'akanama ka ONU kajeje umutekano bakeneye kumenya uko byifashe mu Burundi igikorwa nyamukuru rero gisigaye mu minwe y'abandi bakwiye gukorera ku makuru twabahaye kugira ngo barabe uko byohinduka nuko rero tumaze kumva Madame Françoise Hamson ari mu murwi wa onujeje gukora amatohoza ku vyaha vyaba vyarakoze mu Burundi kuva mu 2015 atubwiye yuko leta taca yashimye kubabwira kw'ico cegeranyo twahisemo kwibariza leta y'u Burundi duce kumushikira nganje arabiza gateka kazi na muntu Martin Ivyabandi yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije amwisha yuko ico cegeranyo atagaciro na gatonya leta igiha kubwa Martin Ivyabandi imvugo zabo bahinga zigera zihinduka
Yara foru gambe yone dutangaza kuko guhera mu 2015 yara foru kumarini n'urukurikirane rero gutyumvira byari birimo cyane cyane bikoboneka yuko bagenda baragira icyo bita mu Faransa Romigero kugira amacungu twabonye mwo ibirimo bigera cyane mukuru w'igihugu cacu yo mukuru w'igihugu yashyize mu biro byiwe no mu bamufasha muhira batangiye ubwoko bwose n'intara zose tuzajya muri kahise k'igihugu cacu kumusha nuko yigisha rero amacakubiri urwango ni n'agasuzuguro ni bya bindi tubona yuko ari byo gusuzugura muri Afurika abantu bakoreshwa n'abazungu baba barihaye ikindi ni raporo ishaka kwerekana yuko inzego z'umutekano cyane cyane intwajyangabo zikuru ko ari byo zifite zigenda mu byo guhondera cya kazi na muntu bikaba biboneka rero bita byiza birafite intumbero kuko ni kugira uca intege muri izo nzego hanyuma uce n'ivutu abenegihugu hanyuma ubutegetsi busenyuke
iyo raporo yavuga ko ubwicanyi bubandanya gufunga abantu eka kuwa toteza eka nugufata bafaso ni kongubu kenshi na kenshi ngo wikawa vizisunga imvo za politike imigambo change vizimvo za politike vizimvo muivuga kui
ngundi kijere wa hala wangu nabu kutuwa mbamu na wahi inga agenda kategura rasuro yu agenda rungu nisabisa hivyo zama kubuga yuko izo nipigi nijadu ze kubugi tajigawa andamije ringa narini alige kutuwa dati mbonyamu kuri hili kutaniki mshetanga rasuro mwenu kutura abde kutuwa naya masaha kile turavugana niko ndikuru mwiga mahoro kwa hitu bali nimo kuru hizi hugu ya ho ndio kuzi hizi hugu alele hizi hugu kwa hali kuwa ratanda waga saaji ime mikopa kisi ndi wa jito urangu kisho hizi hugu chilo cha mikopa kisi randere au mkuru hizi wa genamu na hizi hugu na bandi hizi hugu niko cha hitu bukai huko kata kazira mwondu kato karahunga wana kwa hali mwondi uchanyi kwa hali mwondi kwa fasa kumbibu na hivuze niko uri tubuwa yuko kwa hali kuri paradizo aliho utunatuja kwa hali mugabo n'icyo bishira ku general kanaka n'umushyira nganzi kanaka avuga cyane ko bwo mukuru w'igihugu
n'uravuga ko iyo raporo itagira ishingiro ikintu mwebwe mwibaza cyo bagituma izo raporo ziguma zisohoka zivuga ubwicanyi buri mu Burundi n'ikihe ku bwanyu ikintu cyo bagituma abahinga babinonose batanga raporo mwebwe mvuga ko atariyo niki
muri kino gihe ibyaho gatakazi na muntu nibisiyo binakoresha kugira basigira amareta irakwagiriza yuko wewe uri kamuhe mukuhunga abanya gatakazi na muntu hanyuma ikabandanya kirungika y'inteko bino byatakuwa amazi hanyuma acyaho bagabo n'ibibaho n'abakiri bimwe mubafate kuko bidahuye n'inyungu z'abatwaki ni kimwe ni byananiranye 2015 yakagukoresha biciye mu gatakazi na muntu kugira bishikwe ko ariko ha naho rera barundi baravuze bati twirwa cyahazi na muntu ubukireke tubirabe uko igiye twari mu magoba n'amarusha atagira uko angana hari byo bice byo byagiye birafatwa amaraporo nkawe yabaye yahabi 2022 yahabi 2008 93 byo twabibonye mbega ubu ari abakuru umukuru w'igihugu yatowe mbega ubu yaho abajyajyuga bashikirangandira bagenda kubaka amashuri bakagenda gukora ibikorwa mbega ubu babura amatari bahamagaza kuza kubaka kuza kwegera abanyagihugu niho hageze yuko amaraporo y'agasakisaki rimwe na rimwe ubona ko ashaka guteranya aza aca yiyongera cyane gusa umuntu ashobora kwibaza ikibazo tubwira by'abahinga by'amatohoza nawe tubona yuko rimwe na rimwe agenda afite umurongo yahawe
Martin Nijabambi umushikiranganje Burundi ajejwe gatya kaza muntu murakoze cyane gose ko ukanye maduhaye
murakoze na
amakuru avugwa makambi ubu naho duhereye mu gihugu cy'u Rwanda hiba gatatu ushikiranganje rujeje gutahukana impunzi no gukinga ibiza bwaraye buhaye impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Mahama amashuri n'ibibuga byo gukiniramwo ivyo byose byubatswe mu buryo bwa kijambere n'amashyamwe mpuzamakungu nka HCR na UNICEF mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yari yagiye gukurikirana ivyo bikorwa
Abona abana bo mu ikambi y'impunzi z'abarundi imahama bafite imyaka ya gatatu 3 n'itandatu bariko baririmbira ubushikiranganje bujejwe gutahukana impunzi n'ibiza mu Rwanda hamwe n'amashami mpuzamakungu abajejwe kuko babahaye amasomero mashasha akomeye yo kwigiramwo Geoffrey Ndirwonsaba Kayonde atwara ishyirahamwe mpuzamakungu ADRA mu Rwanda byitaho indero imahama aratubwira amashure yubatswe ingenangana
abanyeshuri bagomba kuba bari muri ECD hose muri iyi nkambi ni 2511 ubu ngubu ibi byumba byubatswe bitandatu mwabonye hariya n'ibi bibiri twafashijwe na leta ambasade y'Ubuyapani yakira abana 880 bivuze ko hasigaye 4331 bakigira muri za shitingi za plastic ikifuzo nuko bose babona ibyumba nk'ibingira
naha abana basigaye bigira mu mahema bakiri benshi abarimo bobo barashema ko hari gice kimwe kironsaho cigira batazovigwa n'imvura yamara barafite n'ibindi basaba kugira ngo barangure akazi kabo neza
tubaza biratugora nyine turakenera nk'amahugurwa ku rurimi rw'ikinyarwanda cyane cyane
twebwe no kuvuga agahembo turonka duhembo tuduceya cyenyene dutafashe majana 3 mu gitondo na majana 3 ku mugoroba na mahera makenye ubwo nyene twasha ko ahubwo ari cyo mwodufasha uko ibikorwa dukora birarenze turakora gusa tunezeka ko dukora ibikorwa biteje imbere igihugu
irwane y'amashure barashikirijwe kandi n'ibibuga by'umupira w'amaguru hame na handi ho gukinira zimwe mu mpunzi cyane cyane abakenyezi bavuga ko iyo ngabire izotuma urwaruka rudasubira guta umwanya mu biyo bya bwenge
abana bahora biyerereza abana ugasanga bagiye inyuma y'inkambi abana bamwe bamwe ugasanga handuseho n'ingeso mbi zo kwiba ariko ubu ko baronse aho bazaza barakinira turumva ko ari nyisho kuri twebwe
userukira impunzi Pasteur Jean Bosco kwibishatse arashima iyo ngabire bahawe
ni igikorwa cyiza dushima kuko abana bazoronka ahantu bashobora kuba bari hamwe bahurira bagaterama bagakina mbega mu rungano rwabo uko bangana kose mu bana dufise ntibihagije ariko turashima ku byo turiko turaronka kumbure n'ibindi bizoza n'ubundi tugira dusaba ubuvugizi kugira ngo nkuko byabereye muri mahama ya kabiri na mahama ya mbere bose bakatugira gucyo na mahama ya gatatu mbega ahantu hose
umushikira nganje aje ryo gutahukana impunzi no gukinga ibiza mu Rwanda umufasone Jean d'Arc de Bonheur avuga ko abana bose babwirizwa guhabwa ibikwiye kugira ngo bakure neza naho boba ari impunzi yemeza ko umugambi ubandanya gushika amashuri yubatswe mu mahema akuweho
abana babo babona ahantu bisanzurira bakabona aho bidagadurira bakabona aho barererwa neza bagatangira nabo kwitabwaho nkuko mubizi mu Rwanda dufite gahunda ya yirere ry'abana guhera ku myaka 2 kugera kuri 6 bityo rero no mu mpunzi tuhashyiriyo gahunda kugira ngo nabo babe bakura neza kuko nabo n'abana b'isi n'abantu n'ikiremwa muntu tugomba kwitaho mu by'ukuri kugeza ubu murabona haraho bubatse ibyumba by'irerero ry'abana bato ibyumba bigera ku 8 ariko hari naho kwidagadurira hari imikino itandukanye bikaba rero byaratwaye amafaranga agera kuri miliyoni 250 z'amanyarwanda mwabyumvise ko ari gahunda ikomeza UNICEF mu gice cy'ifite projet yo gukomeza kubaka ntabwo bihagarariye ahangaha
ikambi impunzi y'imahama iri mu buseruko bw'u Rwanda irimo impunzi z'abarundi zirenga gato 58,000 igice kinini cyabo kigizwe n'abana bafise imyaka yo kwiga hamwe n'abakiri bato Pierre Claver Niyonkuru imahama kubwijwe rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru na wewe urakenuye tukiri mu gisata c'impunzi nyuma yaho komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Congo itanguye igikorwa co kujana mu makambi ya Murongwe impunzi z'abarundi zari zimaze amezi 8 imikambi y'agategekanyo ya Kavimvira iri mu territoire ya Uvira intara ya Kivu y'Amajefo izi mpunzi zisaba ko ishami rya ONU ribitaho RCR ryoshira abana babo ku ishure ndetse bakanavuzwa neza ni mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo aho abavuze bagarutse ku buzima bubi babayemo
turashimye yuko dushitse ngaha bayi ahantu hagugaranye turanezewe yuko dushitse ahantu kotemberera gukorera umugambi gusa ntibaraduha ibintu nyene bishobora kudufasha
ubuzima niteze ngaha niteza yuko izo ingorane nahuye nazo mu Kavimvira yuko ngaha tutosubira guhura nazo icya mbere nosaba yuko abana banje bo kwiga icya kabiri nasaba yuko noronka aho nicara nkaronka ahomba ibindi bikagira ko bukeye buke abana bakanka icyo baza barafungura
ubuzima twari twayemo mu Kavimvira ubuzima butari bwose cyane ubuzima bwari buzima bubi kugira ngo turonke tudufasha hanini twayikorera garantiya tukaca mu mabuye tukora umucanga bwari ubuzima butoroshe ariko ubuzima twiteze ngaha ntibatwara ubuzima butoza busa n'ubwo twarimo ca mbere twifuza ko tworonka aho twoba ca kabiri tukifuza ko abana bacu bokwiga ca gatatu tukifuza ko tworonka ikidufasha kugira ngo tubeho neza tugira amagara meza icya kane ndetse tukaronka naho twokwivuriza tukahuwa dufasa kugira ngo tukira mbozi mabuita
shuguzi manetete ngaha na gombona kubera na shikse nziga ko mzo shika nduhu kanone sanzahari kiwato cha maazi
uweduche duso zere kiganiri wanyu munhara chuno musi nitutiwa kunzi marikomu la chumviliza tuwa kenguru kilevivwe kumutima tukongera tu vipuliza kuanda nyamuru wa nigwa muvzanyu no mubanyu Jani na hazwe, ajenyeo Najwan, hamwe na ino saa kimenyi, tukwa lidufa tukanije mulikino kiganiri wanyu munha ratu watumire, muvigani rovzea chubili mbele, mulivzio, halimu kiganiri muri isanga, muza ukulikila saa kumi, gushka saa kumi nime kumasaha yo Burundi no mu Rwanda, igeche saa chumi na zibili, tuwaza kuwashikiza makuru avugwa mu Burundi, igeche saa imwe nacho nigiche, tuche tuwashikiza makuru rambu ya avugwa kuisi na chane chane muri Afrika. Mu ubanda nyeno kuja kumbuga zaacho standu kanya wa wezi tatu, akaburungu radia chuve wa akaburungu kom, changeve wa radio yacu aho ni kuri Facebook. Mugire umunsi mwiza mubanye no muvyanyu.
Ijuti mwese mubandanya kudutega amatwi mukanya gatoyi cyane igihe cy'isaha 12 turabashikiza ikiganiro cy'umuziki tubategurira iminsi yose kwa gatandatu.